iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Icyari kugira kumvikana yabagira bati ntabari mudufise wubwira ngo n'umunsi sinja kwiga ngo kubera ijya kuro ntagomba ko ari yija ko n'umunsi nibaza yuko bategerezwa kuyikebuka bakaza atari babagira ngo tuzoza kwiga ibiri.
Uyu ni Professor Leonard Batururimi arongoye igisata cy'ubuhinga muri Kaminuza y'u Burundi ku kibazo cy'abanyeshuri bagomba kwirukanwa. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko duhere ku makuru yo hirya no hino nk'uko mwayateguriwe kandi muyagezwaho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi rya Amerika. Mushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turukiya Binali Yardirim yateye akamo amakungu ko yoja hamwe akiyunga n'inyuma yaho igihugu ciwe kiburiye abantu 39 mu bitero by'iterabwoba byabaye ejo ku munsi wa kabiri ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Istanbul. Yardirim yavuze ko ku mugoroba w'ejo kwa kabiri abihevyi batatu bashitse kuri ico kibuga c'indege bari mu modoka ya tagisi baca batangura kurasa amasasu mu nyuma baca biturikiriza ko amabombe babonye igipolisi kibegereye. Amenyesha ko abatari bake bakomeretse bamwe bakaba bababaye cyane. Amakuru abategetsi batangaje ubwa mbere bavuze ko 60 aribo bakomeretse, nta numwe aremanga ico gitero. Ariko Yardirim yari yatangaje ko atabandi vyagirizwa atari umuhari wa leta ya Kiisilamu. Mutambukanyi wa Perezida Obama Michelle Obama arabandanya urugendo rwiwe muri Afrika, unaho akaba ari mu gihugu cha Maroc. Michelle Obama yasanganiwe n'umwamikazi Lala Salma igihe yashika ku mugoroba ho ku munsi wa mbere mu gisagara cha Marrakech ari kumwe n'abakobwa biwe babiri Maria na Sasha hamwe na nyina wiwe Mariam Robinson. Yahashitse avuye mu gihugu cha Liberia kugendera ikigo kibamwo abana b'abakobwa gifashwa n'ishirahamwe Peace Corps rihabwa uburyo na leta ya Amerika. Yarabonanye n'umukuru w'igihugu cha Liberia Ellen Johnson Sirleaf, umukenyezi wa mbere arongoye igihugu muri Afrika. Muri urwo rugendo rw'iminsi 6 rushimikiye ku mugambi utumbereye guhangana n'ibibazo by'abakobwa barongorwa bataragera ubukene hamwe n'ubwicanyi bituma abakobwa barenga imiliyoni 62 ku isi nzima bata amashuri hataragera. Muri Amerika, intumwa idasanzwe ya Perezida Obama kurunani rwagiye hamwe mu kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Iraq yabwiye abashinga amateka ba Amerika ejo kuwa kabiri ko intambara igiye gutumbera igisagara cya Mosul. Brett McGurk ntiyatangaje igihe ico gitero kizotangurira, ariko yavuze ko imisi umuhari wa leta ya Kiisilamu usigaje muri ico gisagara iharuwe. Yamenyeshije ko imyiteguro yamaze gutangura. Mosul kirimo abanyagihugu baharurwa mu mamiliyoni haheze imyaka 2 carigaruriwe n'uwo muhari. Abitangaje inyuma yaho abategetsi ba Iraq baheruka gutangaza ko bigaruriye igisagara cha Fallujah. Amerika igiye gutunganya inama i Washington ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa ndwi kuza. Inama igamije gutororokanya amafaranga yo gufasha abanyagihugu ba Iraq hamwe no gutegura ibisasu byahambwe mu kuzimu nabo bagwanya. Iyo nama izitabwa muri ambabarira n'abaserukira ibihugu bya Canada, Ubuyapani, Ubudage hamwe n'ibindi bihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yasabye umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu gutera intambuko ziboneka mu kwemera ibiganiro bitumbereye gushinga leta zibiri muri ako karere. Mu rugendo ari mu Yerusalemu, Ban Ki-moon yamenyesheje ko atamuti ubonekera mu ntambara kiretse ukwemera ko baba abanyipalestina n'abayahudi bompi bafise kahise kuri ubwo butaka hamwe n'ukwemera gufatiye ku madini yabo. Bani yaragendeye kandi ishure rifashwe mu mugongo na ONU riri mu ntara ya Gaza aranabonana n'umutegetsi wa Palestina Mahmoud Abbas iramala mu ntara ya Cisjordania. Yamenyesheje kandi abanyepalestina yamenyesheje kandi ko abanyepalestina babayeho ubuzima bwo kwama bariko barasakwa gusabwa impapuro kuba muregwa amazu hamwe n'ubukene ati byo sivyo bisigura guhasha iterabwoba mwamenya ko ikiringo cha Ban Ki-moon cyo gutwara woni kirangirana ni tariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka hakaba hagiye gutegurwa amatora yo kurondera uzomusubirira abashakashatsi mu by'amagara y'abantu muri leta z'umwe za Amerika baramaze gutora incancu zibiri zikinga umugera wazika bamenyesha ko bagiye kunyarutsa kugira bazigerageze ku bantu mu bihugu uwo mugera wateye Dan Barruche umwigisha mu gisata cy'ubuganga muri kaminuza ya Harvard muri Amerika akaba n'umuhinga w'indwara zandukira amenyesha ko bamaze kuzigerageza ku mbeba basanga iyo zirakora nawe Nelson Michael ayoboye umugambi wo kurwanya sida yavuze ko bagiye kuzitangura kuzigerageza ku bantu vuba
Ayo yara makuru yo hirya no hino muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com Facebook voa radio yacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi ubuyobozi bwa kaminuza y'igihugu bwafashe icyemezo cyo kwirukana abanyeshuri barenga 415 bo mu gisata cy'ubuhinga bari bamaze icyumweru mu myigaragambyo yo guhagarika amasomo Eloge Wilika neza araduhiye inkuru
abanyeshuri bergwa niyo ngingo nabo mu myaka ya kabiri mu bisata by'umuyaga nkuba n'amamoteri electromécanique ibyo kubaka génie civil hamwe n'itunganywa y'ibisagara aménagement et urbanisme iruhande yaba hiyongera ko aho mwaka wa gatatu mu gisata cha electromécanique mwikete yasohoye kuri uyu wa mbere umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yanditse ku ivyigwa byose muri iyo myaka bihagaze muri uwo mwaka w'ishure w'ibihumbi 2015 ushira ibihumbi 2016 Professor Gaspar Banyankimbona yanaciye amenyesha ko turusho twose nk'agahembo imfungurwa n'ibindi bihagaritswa kuri abo banyeshure aba mu buraro bahawe itegeko ryo kuvamwo bitarenze isaha zine zo kuri uyu wa kabiri mu gitondo izi ngingo zatewe n'uko abanyeshuri muri izo bisata bari bamaze indwi yose barahagaritse ivyigwa iyo yegereyegere bayikoze biyamiriza urutonde rw'ivyigwa rushasha abo banyeshuri bemeza ko urwo rutonde rutaboroheza na gato mbere barubona nk'akarenganya uyu musore yavuze ku izina rya bagenzi be
ivyigwa bapashira mu ndwi bashira ku ivyigwa vyinshi bagashira ku ivyigwa 9 ivyigwa vya semestre yose ariko kare twahora twiga mu ndwi nk'ivyigwa 2-3 hamakundwi kundwi bigahera tukaca dukora ikibazo kuri urwo rutonde rero tubona yuko ivyigwa bizoca bishobora guherera rimwe turahomba cyane kuko iyo semestre iheze nk'ubu twebwe arabigi ivyigwa 9 kuri semestre abandi bakiga ivyigwa 10 abandi munana abiga bike rero bihereye rimwe tutakoze na examen anniversaire continue bace baduha endwe zibiri zo gukora ivyo bibazo rero urumva ko ivyigwa 10 kubikora mu ndwe zibiri ntivyoroshye kugira ubitegure wongera uje no kubikora nahamwe ku munsi uhavu ukora ivyigwa nka bibiri
imvo zisigurwa n'uwo munyeshure ntizinyura abategetsi ba kaminuza y'u Burundi Professeur Leonard Batururimi arongoye igisata cy'ubuhinga muri iyo kaminuza
muri iki gisata no muri université en général umunyeshuri aje kwiga abaje hariho ico bita offre de formation iyo offre de formation ijanye n'amakuru zo kwiga hanyuma rero ashitse ntagira ngo jewe mudagize urutonde rw'ibyigwa uko ndabishaka singenda ngiye kwiga twebwe twarateguye orere turayafisha n'ubu naho mworaba kuri affichage hariho orere ihuriranye n'abarimu bariho birutonde rw'ibyigwa byigwa mu yinga byagizwe nibaza yuko igisigaye ku munyeshuri abaruko atonda mu ishuri akiga
ukwiga no kubandanya ubuzima bw'abanyeshuri n'urwo rwaruka nivyo rwifuza
buryo ivyo dusaba samananiza kuko nubundi mwaka wahoruhera kandi arivyo dukorera ko kandi umwaka ugahera neza cyiza abo tubwirinde intumero bafise nimba rukugira tuyobegwe kera niho bavuga ngo muri université du Burundi harakunda kwibonekeza abantu bacika basazi ngira nivyo bakumbuye nta kindi numva no vuga ikindi nuko kandi nkuko bamaze kutwirukana no mu bigo akavuga yuko tutakira abanyeshuri nuko bodusubize ubwo burenganzira bwo kwitwa abanyeshuri no kuronka ku ma avantage sosiyo nkuko twahora tuyaro nka twebwe tuba mu ndaro baduharojema bakongera bakadufungurira abandi nabo nakaburse bakakadu nkubu abari mu ndaro twerukanywa mu ndaro bakadusubiza mu ndaro ari byo babona ko bitameze neza bakaza bidusigurira mugabo tucitwa abanyeshuri
umukuru w'igisata cy'ubuhinga muri kaminuza y'u Burundi avuga ko atampari zikenewe kubijanye n'urutonde rw'ivyigwa
umunyeshuri aje avuye muhira abaje kwiga icari kugira kumvikana yabagira bati ntabari mu dufise wubwira ngo numunsi sinja kwiga ngo kubera ijya kuro ntagomba ko ari yija ko numunsi nibaza yuko bategerezwa kwikebuka bakaza atari babagira ngo tuzoza kwiga ibyo dushaka mugabo bagakurikiza ibyo aba barongora bababwiye Le dialogue nico twashize imbere twagumye tubumviriza nico gituma niyo ore apara yuko twaberetse ngende bizogenda yakurikije ambe ati niwashaka izo nketi de barafise ngo ntibazogira ibibazo ekasora no tien ni isomestre gusa kuko muri system BMD ikibazo gikogwa muri session ingingo autorite electorale yafashe ntakundi yari kugira mu gihe maze kwanga tu dialogue abarimo bagatonda bakabarindira nibaza ko atakundi byari kugenda
abanyeshure bafatiye ingingo yo kwirukanwa muri kaminuza y'u Burundi bashika amajana 18 Leonard Baturuli Marongo igisata bakukira abasaba gusubira kwiga mu maguru masha hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abanyeshure bose bo muri kaminuza y'u Burundi harimo nabo mu bigo vyizege mu ntara ya Gitega bari bagize geregere y'iminsi ine biyamiriza ingingo yo gushaka guhagarika ikorwa ry'ibibazo uko icigwa cyose giheze evaluation continue muri migi gifaransa ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwari bwabaye burabangira kuri ingingo gutya abanyeshure basubira mu masomero eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
noneho mu Rwanda ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali biracyafite ikibazo cy'amazi umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa yasuye umwe mu mirenge y'umujyi wa Kigali umurenge wa Kigali kureba uko bimeze
ibibazo by'amazi adahagije bikomeje kuvugisha batari bake mu bice bitandukanye by'igihugu ahijwe rya Amerika yageze mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kigali akarere ka Nyarugenge yakunze gukubitana n'abikoreye ibivomesho birimo amazi y'ibidendezi baravuga ko ibyo biroho ari byo bifashisha mu mirimo yo mu rugo imunsi kuwundi aho ni mu tugari twa Mwendo na Rwesoro bahurira ku bidendezi biri hafi y'umugezi wa Nyabarungu amazi bemeza ko ariyo bamye bavuma
kufa mvutse nsana nasanze araya nta yandi mazi tugira nta nandi nigeze mbona niyo dukoresha kuko niyo tugira nta yandi tugira ibimirimo yose niyo tuyakoresha
harugwa ajya batera ndwa
eh none si kinamba n'ikibaminza kanobize
ubuse aya ngaya revijere kandi ni kake
amazi yubuga urabona satirona atari kake
gose amazi ameze gutya ni gutata gutera ndwa
ibi rebe ibintu kugira ngo umuntu abinwe cyangwa umwana abinwe cyane nk'abana batoya bo noneho iyo bimwuhagiza bimutera indwara z'uruhu bimutera inzoka nk'umwana w'uruhinja utayatetse ngo ashya birindure nuko vanga inzoka zinjirira muri rwarurere rw'umwana nuko vanga abana binaha inzoka zarabamaze
ku bagore babita ku masuku yo mu rugo gukoresha amazi biba bigoranye ariko nta yandi mahitamo
nk'icyayi aya mazi urateka icyayi kumva nta makashi ntigikora wateka igikoma ukabona cyahinduye isura mbese nubwo buryo tubayeho nabundi
kimwe mu bidendezi twagezeho mu kagari ka Rwesero hafi y'umugezi wa Nyabarongo bigaragara ko n'inka zigishokaho amazi twahabonye biragoye kuyahibara kubavoma ibyo biroha uwari we wese bimusaba gukuramo inkweto umugabo agahina ipantaro umugore wambaye ikanzu cyangwa ingutu yabimusaba kuyizamura akamanuka yigengesereye ukuboko kumwe gufasha ibyo yambaye ukundi kuri kukivomesho yagera mu kidendezi bikamusaba kwegeranya amagura kuna makavuma
Niko mama
ngufashe kuzamuka
zana nako ihangayikomera
nari nyanyoye
aya mazi ndakubona uri kuyavoma ariko se reba ukuntu asa ubu twibwire ngo ugiye kuyakoza iki
ngiye kuyakoresha
urayakoresha iki
ndayatekesha ndayogesha ibintu nuko
muyakoresheje mu gihe kingana iki
imyaka myinshi cyane uko amazi inaho imyaka 43 ari aya mazi dukoresha twashatse amazi meza turayabura.
Uyu nabagenzi we ngo bigagora kwiyumvisha ko batuye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali bakivoma amazi nkaya.
Natwe tujya twibaza niba turi mu mujyi wa Kigali kandi tubarwa ko turi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ariko tukavoma ibiziba nk'ibi ngibi. Ahubwo urabona noneho tuba twaje kuhakora isuku tugakuramwo bino byakatsi n'ubundi usanzwe hari igihe usanga bipfukiriye hari imyanda myinshi za hari abantu baba batayeha agaciro bakaza bakayanyamo gutyo nuko nyine
urunura temba
ntabwo tubizi natwe twayasanze guri nimbwa zijya ziyazamo zikayogamo abantu bakayarobamo bakashyiramwo amarayisa make nuko nyine.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Kigali bwabwiye Ijwi rya Amerika ko impamvu abaturage batabonye amazi vuba ari imiterere y'uyu murenge bwavuze ko hari amavoma akunze gukama mu gihe cy'impeshyi ariko ko bafitanye amasezerano n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura basake mu mpine ku buryo bitarenze ukwezi kwa karindwi kubura iminsi barirwa ku ntoki abaturage baraba babonye amazi. Bwana Emmanuel Dusabe Yezu ashinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Kigali.
Ahantu hari amariba yasanzwe ari amariba igihe cy'izuba akunda gukama niyo mpamvu mwabonye abagenda bavoma ku mpande naho abatarakama ariko ndakeka ko wasake nimara kudukorera ibitembo igakora n'amarobine hari n'amavomero rusange icyo kibazo cyo kizahita gikemuka ntabwo kizatwara umwanya munini.
Mwaba mwarihaye igihe mukavuga muti wenda mu gihe runaka bizaba byararangiye?
Dufitanye amasezerano n'abasake uko muri uku kwezi kwa karindwi amazi abaturage baba bafite amazi ku mavomero rusange ndetse n'abashaka kuyatwara mu ngo nabo baraba bashobora kuyafata nta kibazo kubera ko amatiyari principal yo yamaze gutabwa nta kibazo gihari.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura wasaki ishyira amazi ku mpuza ndengo ya 83.7% mu gihugu hose. Imibare ya wasaki ikomeza igaragaza ko mu mijyi amazi ari kuri 90%, naho imibare y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha imibare ikagaragaza ko mu 2015 amazi yari kuri 85% avuye kuri 83% byo mu 2013. Ibi biriho mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka habarurwaga imiyoboro y'amazi hirya no hino mu gihugu itagikora igera kuri 400. Intego ya guverinoma y'u Rwanda nk'uko igaragara kuva mu 2010 nuko bizagera mu 2017 abanyarwanda babona amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'100%. Icyakora ufatiye ku gihe gito gisigaye ngo rubanda babone ibyo bizejwe ukabihuza n'ibibazo by'amazi bikigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu uyu muhigo ushobora kutazagwa neza neza mu byifuzo by'ubutegetsi by'umwihariko ku mujyi wa Kigali. Ubutegetsi bufite intumbero yo kubona uhora urabagirana kuba hari abawutuyemo bakivoma ibiroha nabyo bishobora gukora mu nkokora iyi ntego. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko musanzwe mubizi kuri iyi saha ni cya kiganiro Amerika n'ambagezaho. Hasigaye amezi ane gusa kugira ngo Abanyamerika batore perezida wabo wa 45. Barack Obama azaba asanze mu kiruhuko abandi ba perezida bane bamubanjirije. Ese perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe abaho ate? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko perezida atagomba kurenza manda ebyiri. Kugeza ubu abarangije aka kazi bakiriho ni bane: Jimmy Carter, George Bush mukuru, Bill Clinton na George Bush mutoya. Bagengwa n'itegeko ryitwa Former President's Act ryo mu 1958. Mu mateka nta pansiyo cyangwa se ikindi twakwita imperekeza perezida ucyuye igihe yagiraga. Bamwe ndetse muri bo babayeho nabi mu bibazo by'amafaranga ntibari bakize. Mu 1912 umuherwe witwa Andrew Carnegie yagize gutya ati kubera iki ntacyo babona. Yiyemeza kubagenera pansiyo y'amadolari 25,000 ku mwaka. Ariko nta n'umwe wayafashe kuko bayanze. Ikindi kandi rubanda n'Inteko Ishinga Amategeko nabo babyakiriye nabi cyane bati dorere umuntu ku giti cye yahemba abategetsi igihugu kubera iki? Nyamara byakanguye Inteko Ishinga Amategeko ihita itangira kwiga itegeko rigenera imibereho ababaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa iryo tegeko ryamaze imyaka n'imyaka ryigwa ridatorwa kugera rero mu 1958. Kugeza icyo gihe nta muntu n'umwe wategetse Amerika wabonaga pansiyo. Itegeko ryo mu 1958 Former President's Act nuko ryagiye rivugururwa ubu rigenera urangije akazi ka perezida pansiyo y'amadolari 2,205 na 700 ku mwaka, ibiro n'abakozi babyo, abarinda umutekano we n'ibirebana n'ingendo ze. Ibi byose abyemerewe ubuzima bwe bwose. Hejuru yabyo, iyo yitabye Imana, aherekezwa nk'umukuru w'igihugu n'ibyubahiro bya gisirikari. Mu magambo make, tugereranije buri mwaka ibyo leta igenera uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bifite agaciro k'amadolari hafi miliyoni 4. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Itegeko rigenga abahoze bategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Former Presidents Act, ntiribabuza gukora indi mirimo ya leta, kereka iya perezida ku wategetse manda ebyiri. Gusa kuva ryashyirwaho, nta n'umwe urakora indi mirimo muri leta. Mbere yaho ariko hari batandatu byabayeho, twavugamo ingero ebyiri zikomeye. Rumwe ni urwa John Quincy Adams, perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1825 kugera mu 1829. Nyuma yo gutegeka igihugu, yatowe mu nteko ishinga amategeko abadepite imyaka 18 yose kuva mu 1831 kugera yitabye Imana mu 1848. Urugero rwa kabiri ni urwa William Taft, perezida wa 27 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1909 kugera mu 1913. Mu 1921 wari perezida w'igihugu Warren Harding yamugize perezida w'urukiko rw'ikirenga, akora aka kazi kugera mu 1930. Abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga bashyirwaho na perezida w'igihugu bakemezwa na Sena. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane. Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri iki gihe abantu bangana miliyoni 60 ku isi hose barataye izabo canke n'impunzi. Bamwe bataye ingo zabo bahunga ubwicanyi, abandi nabo bahunze inzara canke ivyaduka. Amakuba abanyagihugu babayemwo muri myaka araruta amakuba abantu babonye inyuma ingwano y'isi yose igira kabiri. Intureka zituma abasivile bata ingo zabo zigeramira cyane cyane abana, kuko izo ntureka zonona bimwe mu bintu bituma abana bakura neza kandi bakarisha ubwenge. Byongeye, abana bangajwe n'intureka zibera mu bihugu byabo ntibigeze bashyirwa ku rutonde rw'abakeneye kubandanya amashuri. Ibyo navyo bigashobora gutuma kazoza keza kurwaruka isinzi kageramirwa. Muri iki gihe uruhagarara hamwe n'intureka bimara igihe kirekire, aho usanga imiryango ita ingo zabo mu kiringo kirenga imyaka 20, abana bashobora kumara ubuzima bwabo bwose bw'abana batagiye mu ishuri. Ivyo navyo bikaba bivuga ko abana isinzi bakura badafise ubumenyi busanzwe bushobora gutuma bagirira akamaro igihugu cyabo hamwe n'imihana babamwo, nk'uko umutegetsi mu biro vya Leta ya Amerika bijejwe iterambere vyitaho igisata c'indero n'inyigisho Evelyn Rodriguez Perez yavyanditse mu minsi heze. Muri iki gihe abana miliyoni 75 bafise imyaka iri hagati y'itatu na 18 mu bihugu 35 barakeneye imfashanyo ihutirwa mu byerekeye indero n'inyigisho. Ni nacyo gituma Leta ya Amerika itanguye umugambi mushasha wo gufasha urwaruka ruri mu bihugu biri mu ngwano kugira ngo rushobore kwandanya kuronka inyigisho. Muri iki gihe ibiro bya Departement ya Leta ya Amerika biriko birakorana n'ishyirahamwe ritanga inyigisho ribikishije muhinga bwa none, bikaba rero byaratanguje umugambi wo kwigisha abana b'impunzi no kubaha ubumenyi buzobatuma bashobora kuba abanyakazi. Ubwo bumenyi bakazobwigira mu vyigwa vyatekanijwe gutangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibiro vya ambasade ya Amerika mu bihugu bitandukanye bizokorana n'amashirahamwe adahanira inyungu akorera muri ivyo bihugu kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa abanyeshure bishikiye mu bibanza vyo kwigiramo. ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho ibibondo UNICEF byaratanguje umugambi witiriwe Education Cannot Wait Fund, no kuvuga ikigega kizoha akaryo urwaruka ko kwiga urwaruka rutabanje kurindira ngo intureka yatumye ruhunga ngo ibanze irangire. Uyu mugambi watangujwe kwigenekezo ya 23 y'ukwezi kwa gatanu uzotuma abana babandanya kuja mu ishure no mu bihe by'amakuba. Umugambi nyamukuru ni ukubaka amashure ashobora gukoreshwa mu bihe by'amakuba, akaba kandi amashuri abana bashobora kubandanirizamo inyigisho no mu myaka izokurikira. Ikigega kizofasha mu kurangura uyu mugambi n'ikigega kizohabwa umutahe n'amakungu amashirahamwe y'abikorera utwabo hamwe n'amashirahamwe y'amaleta. Uyo mugambi Education Cannot Wait ushobora gutanga uburyo bwo guca inzira iterambere biciye mu ndero n'inyigisho, nk'uko umuyobozi w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID Gail Smith abivuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramaze gutanga imfashanyo ya mbere ingana n'amadolari 20 azokoreshwa n'uyu mugambi wo kwigisha urwaruka ruri muri urwo rwego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateye akamu ibihugu byo ku isi bicuditse kabisaba kwitabira no gushyigikira uyu mugambi wo kugarukira abo bana bakeneye kubandanya kwiga.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, Facebook VOA radio yacu. Mukanya gato yaturasoza igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, none mureka Louise Bigirimana agaruke kutwibutsa muri make amakuru y'iki gitondo.
Urakoze Thomas. Mushikiranganje wa mbere wa Turukiya Binali Yardirim yateye akamo makungu ko yo kwiyunga akaja hamwe ni nyuma yaho igihugu ciwe kiburiye abantu 39 mu bitero by'iterabwoba byabaye jo kuwa kabiri ku mugoroba ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Istanbul. Yavuze ko abantu babiri babihevyi abantu kuwa kabiri, yavuze ko abayihevyi batatu bashitse ku kibuga c'indege bari mu modoka ya tagisi baca batangura kurasa amasasu, munyuma baca biturikiriza ko amabombe babonye igipolisi kibegereye. Mutambukanye wa Perezida Obama Michelle Obama arabandanya urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika, ubu naho akaba ari mu gihugu cya Maroc. Michelle Obama yasanganiwe n'umwamikazi Lala Salma igihe yashika ku mugoroba ku munsi wa mbere mu gisagara cya Marrakech. Muri urwo rugendo rw'iminsi itandatu rushimikiye ku mugambi utumbereye guhangana n'ibibazo by'abakobwa barongorwa bataragera, ubukene hamwe n'ubwicanyi bituma abakobwa barenga imiliyoni 62 ku isi nzima bata amashuri bataragera. Muri Amerika naho intumwa idasanzwe ya Perezida Obama Kurunani rwagiye hamwe mu kurwanya umuhari wa Leta ya Kiisilamu muri Iraq yabwiye abashinga amateka ba Amerika ejo kuwa kabiri ko intambara igiye gutumbera igisagara cya Mosul. Yamenyesheje ariko ntiyatangaje igihe icyo gitero kizotangurira, avuga yuko umuhari wa Leta ya Kiisilamu usigaje iminsi iharuye muri icyo gisagara. Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon mu rugendo arimwo muri Israeli yasabye umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu gutera intambuko ziboneka mu kwemera ibiganiro bitumbereye gushinga leta zibiri muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.